Abanyamwema bo mu makomini atandatu agize intara Cibitoke baremeza ko kubaho kwabo kutoroshe. Uyu mukenyezi w'umunyamwema azwi ku izina rya Geruko Ishaka Ruminata ava mu Rukana muri komine Rugombo. Twamusanze ku mugwa mukuru w'intara Cibitoke yaje mu Ruganda co kimwe n'abandi banyamwema ko kwigishwa ingene boshinga amashirahamwe bonyene kugira bashobore kwikenura. Aratubwira ingorane afise.
Ya mu muryango ababanyi tubanye tubanye neza. Urabona umuntu aravuga ati none je ko takuri ndi nokora iki ntatembereye nk'utu tuntu ndose ntatujyanye Rwanda ko ariho twogurika twegere isoko. Nk'ubu bishaka ubwiriye gukora ukore kugira saa mbiri. Izuba rica ritangura kukuba mu maso. Gato urindiriye ngo ugire saa tanu uca usanga wagize ibiturika mu maso mu bitugu. Nicyo gituma umuntu aca atahakara.
Urwo ruganda rwari rwatunganijwe kuri uyu wa gatanu n'ishyirahamwe ry'abanyamwema ku rwego rw'igihugu Albinos Sans Frontières. Anise bangira inama n'icegera c'uburongoye iryo shyirahamwe amenyesha ko urwo ruganda rwari rufise intumbero yo gufasha abo banyamwema kugira bave buhoro buhoro mu bukene bubugarije kakaba kabaye n'akaryo ko kubaronsa imfashanyo.
Nk'uko twari twabyiyemeje kuva tugishinga ishyirahamwe uno munsi twabatumye ko kugira ndaboro tubegeranye. Tumaze kubegeranya tutangure kubatunganya ingere mu kwitunganya muri komine hanyuma no kubaha ibitungwa ifungurwa imitaka n'amavuta kugira batangure kubona ingere mu kwikingira na cyane cyane ko muzi yuko ukuba rwacu rubangamirwa n'izuba hanyuma no kugira abashobora kwisonurura batangure gukora mu mashyirahamwe batangure gukora ibikorwa byo kwiteza imbere.
Mbega ayo mashyirahamwe yo bari abanyamwema gusa
mu bisanzwe twera abanyamwema bavuka mu miryango harimo abirabura ababyeyi babo bene wabo byitirwa ko ari abanyamwema mugabo abarimo abirabura bina abanyamwema kubera tuzi ko tuvukana rwese.
Umuhanuzi wa mustaneri wa komine Rugombo ajejwe imibano aremeza ko abanyamwema babayeho mu buzima bugoye. Firme Habumuremyi ashima ko abanyamwema babanye neza n'abandi atari banyamwema ku bijanye n'ibintazi vyabaye mu myaka iheze aho abanyamwema bahigwa buhongo n'abashaka kubagandagura byavugwa ko babashaka ko imihamuro ubu byaracureshe nk'uko Firme Habumuremyi abivuga.
Byarahashitse harabaye ibihuhwa bikwiragizwa hirya no hino babita yuko ari amaboro. Icyo gihe rero twebwe nk'abagenzi intwaro twarakoze igikorwa gikomeye cyane cyo kubakingira. Abenshi baragize ubwoba nabonye naho baherereye turaheza turabahereza indaro turaheza aho baba baraba ku mugwa mukuru w'ikomine. Tumaze gukwiragiza inyigisho ku mitumba twavuyemo rero tubasubiza muzabo ubwoba bwaraheze babanye neza n'abandi barundi bose.
Mu makomini atandatu agize intara Cibitoke haharugwa abanyamwema bagera kuri 80. Mu Cibitoke Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.